Iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri tariki 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2019 kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Kenya ihize itegeko kandi ryumvikana rifasha ko nta muntu Kenya adosubira kugira ingorane n'imwe muri Saudiya. Kubera iki biratomoye biri masezerano?
Uwo ni John Guy Nkurunziza, umukuru w'ishyirahamwe Burundian International. Turagaruka no kungwana ikomeye ishaminanije abagwanya ubutegetsi bw'u Burundi ba Red Tabara n'abanyagihugu b'abanyamurenge mu misozi miremire ya Rurambo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu yo mu manuko. Ku bantu umunani bakomeretse cyane ku mugoroba wo ku munsi w'Imana mu Burundi batewe grenade muri zone Buterere mu gisagara cya Bujumbura, hamwe no kwirangizwa mu Rwanda ry'iburanishwa ry'urubanza rwiyunguruzwa Charles Bandora yagirizwamo genocide. Mara imbere yaho reka dutega amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Baramutse Aloyce, tubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya.
Urakoze Fidel, tuyahere kuri ayo makuru ya genocide mu Rwanda. Leta muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yatangaje ijo kuwa mbere ko yarungitse abategetsi babiri b'umuhari FDLR rwanya leta y'u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda muco yise amasezerano y'ubutungane yemejwe hagati y'ibyo bihugu bibiri. Umuvugizi wa leta ya Kongo Lambert Mende yavuze ko abagabo babiri bari barasohorewe imitahi yo kubafata n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Umwe muri abo bagabo babiri yarungitswe mu Rwanda ni Bazeye Fils Laforge, umuvugizi wa FDLR. Hagati mu kwezi kw'icumi na kabiri, abategetsi ba leta ya Kongo baremeje amakuru yatangajwe n'abategetsi b'u Rwanda ko bafashe abo bategetsi babiri ba FDLR muri Kongo. Umuhari FDLR washinzwe mu mwaka w'2000 kandi kuva icyo gihe uracarwanira mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Abategetsi i Kigali bavuga ko abagabo babiri ba FDLR bagize uruhara mu ihonyabwoko ryo mu 1994 mu Rwanda ryahitanye abantu 800,000 bagwiriyemwo ubwoko bw'Abatutsi. Aya makuru ijwi rya Amerika riyakeje itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Igihugu cya Canada kizotunganya inama yihuta y'ibihugu 13 byo muri Amerika yepfo birukiye mu muryango Lima yo kuganira ku bibazo bya politiki biri muri Venezuela, nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji wa Canada ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Christia Freeland harejo ku munsi wa mbere. Iyo nama itekanijwe ku itariki 4 z'uku kwezi kwa kabiri kuza i Ottawa muri Canada, igamije kuganira ku gushikira utavuga rumwe n'ubutegetsi Juan Guaido aheruka gutangaza ko umukuru w'igihugu w'imfata kibanza wa Venezuela inyuma y'amatora yabayemo amahane yatsinzwe na Nicolas Maduro muri 2018 ariko atitabwe na benshi kandi bivugwa ko yabayemo ubusuma. Guaido yatumye ku imyerekano ku minsi ya gatatu n'uwa gatandatu muri indwi mu ntumbero yo kwigarurira abasirikare b'igihugu ngo abakure kuri Maduro. Yemera ko azogirira imbabazi abasirikare bazoshigikira demokarasi kandi bazohakana leta ya Maduro. Ku munsi w'Imana, Maduro niho yanka ikiringo ntarengwa yahawe na bimwe mu bihugu bya Buraya bimusaba gutunganya andi matora mu minsi 8 canke atari ivyo akemera ko Guaido ariwe mukuru w'ico gihugu. Hano muri Leta Zunze Amerika, umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi yarongeye gutumira Perezida Donald Trump gushikiriza ijambo igihugu ari mu ngoro y'inama nshingamateka hazoba ari kwigenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa kabiri kuza. Iri jambo ryo muri uyu mwaka w'2019 ubwa mbere ryari gushikirizwa kuri wa kabiri w'uyu munsi, ariko Pelosi yasabye Trump kurindira gushika abakozi ba leta basubiye ku mirimo canke arungike iryo jambo mu rwandiko. Perusis guyavuga imvo z'umutekano w'abategetsi kuko ababacungerera umutekano bakora ico gihe badahembwa. Trump yishuye avuga ko ashobora kurondera ikindi kibanza rishikirizamwo ariko mu nyuma yahisemo kurindira. Ihagarika ry'ibikorwa vya leta rya mbere ryamaze imisi myinshi ryarangiye ku munsi wa gatanu ariko Trump hamwe n'abakenguza amateka bemeranije guha amafaranga leta gushika ku igenekezo rya 15 z'uku kwezi kwa kabiri kuri mbere muri ico gihe bakabandanya ibiganiro. Maurice Kanto atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kamerune yemeza ko yibwe amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze yarahagaritswe ku murwa mukuru w'ubutunzi Douala hareje ku munsi wa kabiri nk'uko byashikirijwe n'umutegetsi mu mugambwe wiwe. Iri hagarikwa ryiwe rije gutera uruhagarara rwa politiki kandi ribaye nyuma y'imigumuko ihitiye yakurikiye amatora yo mu kwezi kw'icumi. Ayo Kanto yaje inyuma ya Paul Biya amaze imyaka irenga 30 ku butegetsi. Kanto yamye avuga ko yatsinze amatora yaronse amajwi 18 n'ibice 23 ku ijana. Muri Sudani naho ibimenyesha makuru bitandukanye biremeza ko imyerekano igenda igera mu bindi bisagara yari itarageramwo. Amashirahamwe y'abanyamwuga atandukanye nka y'abaganga n'abanyamategeko akoresha iyindi myerekano ahamagarira abanyagihugu kwijana mu ntara za Darfur n'intara ya Blue Nile, intara ya Kordofan yefo no mu makambi y'abakuwe mu byabo n'intambara ziri zo muri izo ntara. Itangazo ry'aya mashyirahamwe riravuga ngo iyi myerekano isabwa kwerekana ko abanyagihugu barambiwe ingoma y'igikenye muri iyo leta ya Sudan.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere tuyahere muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ingwano ikomeye ishamiranije abagwanya ubutegetsi bw'u Burundi ba Red Tabara n'abanyagihugu b'abanyamurenge mu misozi miremire ya Rurambo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko. Umumenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira yakurikiranye amakuru.
Amakuru dukesha bamwe mu bayobozi baserukira abaturage batuye mu misozi miremire ya Rurambo avuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere bazindutse bategwa n'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara mu mwana wo ku Murambi, dore ko hari hashize iminsi itatu abo bagwanyi bahohotera abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge bari basanzwe baragirira amatungo yabo ku Kijyamu ahari ibirindiro bya Red Tabara.
Amakuru bishaka kubwira amahanga ari kuba twaravamiwe n'ingabo z'abarundi za jine tutazi cyazizanye tubana nabo tiviko ntatu bazadutwara kuko twari tukigira ngo bazavuga nk'abantu, none bakaba baduhindutse. N'ingabo za Red Tabara ziyobowe n'umukomanda witwa Eric. Uwo mukomanda yatangiye kwica abantu, uwo nzi warengejwe mu bitaro ari ndembe n'uwitwa Zeyimana. Nika yatemaguye bitungwa bito yajanye yakoze intambara mu baturage imihana, abantu ntibakiri mu mihana, abantu barirwanaho. Nyamara nyine murumva turatabaza leta yacu ya Kongo, dufite n'ubuyobozi bushya n'amahanga adashobora kwemera ko abaturage barengana ngo baze badutabare kuko ingaruka z'ino ntambara nta n'umwe ushobora kuzihanganira. Ubu arikorera icyo ashaka, ubu ngubu ukorana agera naho asoma ku mamotorola yiste ngo z'abantu ateganije kwica nonaha.
Kumviza intambara z'umutwe w'inyeshamba za Red Tabara zatangira umwaka ushize wa 2018 muri gurupuma ya Kigoma, hagati yazo n'ingabo zikekwa kuba zaravuye mu Burundi. Izi nyeshamba zishizemo nabi bamwe mu baturage b'abanyamurenge batuye mu Rurambo bakekwa kuba bakorana na leta y'u Burundi mu kwerekana ibirindiro bya Red Tabara. Nubwo abo baturage bahakana ayo makuru,
iwe tubunaniwe gukorana nawe turi kumwe hano, abari mu Burundi wabo twababona gute? Abo dukorana twe turi abaturage badafite icyo bitwaje, badafite n'icyo bitayeho cya politiki. Turi aba politiki twebwe, ntabwo turi muri politiki y'Abarundi. Izo ngizo nizo yababwirwa n'abashaka kutwicisha ibitekerezo nawe afite z'ubugome zo gushaka kugira ngo abone icyo yagaburira n'ingabo ziwe yasutse muri kino gihugu wavuze icyo akora.
Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika, umuyobozi wa sosiyete sivile muri teritwari ya Uvira Bwana Ulise Lemba asaba umuyobozi mushya wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi kugwanya imitwe yose yitwaje intwaro iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko irembeje abaturage. Ahagira ati kwebwe nka sosiyete sivile abantu b'i Burundi ntibaturekera amahoro kubera tumaze kuruwa n'intambara. Abantu b'i Burundi bazabaza kugwanira muri Kongo kubera iki? Bigaragara yuko muri Kongo ari ahantu buri wese aza gukinira. Niyo mpamvu dusabye leta nshya kuzagwanya ibi bintu kuko turushi no mu burasirazuba n'intambara tutazi iyo ziba zavuye. Twagerageje gushaka bamwe mu bahagarariye umutwe wa Red Tabara bakorera ku Kijyama kugira ngo bagire icyo badutangariza kuri izi ntambara zabahuje n'abaturage b'abanyamurenge. Ntibyadukundira ko tubafatisha ku murongo wa telefone kuko twabahamagaraga telefone zabo ntizinyuremo. Uyu mutwe w'inyeshamba za Red Tabara uteye abaturage batuye muri Rurambo nyuma y'iminsi ine inyeshamba za Mayimayi Isel ziwewe na Kijangara zirukanye Red Tabara mu birindiro biri muri karite ya Murenge. Mwamenye yuko muri aka karere kari kuberamo iyi migwano ari nta basirikare ba leta ya Congo FARDC bakabarizwamo usibye imitwe y'inyeshamba z'Abarundi ndetse n'iya Mayimayi. Vedase Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi abantu babiri barishwe ku munsi w'Imana mu ntara ya Muyinga na Muramvya, abandi bantu munani nabo barakomeretse cyane ku mugoroba wo ku Imana batewe grenade muri zone Buterere mu gisagara cya Bujumbura. Ibindi kuri inkuru tubibaze Evariste Nzikobanyanka.
Iyo grenade yatewe muri karitiye Buterere ya mbere nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro n'iminota 45 ku ibarabara ry'icenda imbere y'ubunywero bw'uwitwa Egide Nduwayo nk'uko amakuru Ijwi rya Amerika ryahakuye abivuga. Iyo grenade yakomerekeje cyane abantu munani na nyine ubwo bunywero arimwo bamwe mu bavuye mu ijoro ry'uyu w'Imana bagasubira imuhira bavuga ko batamenye uwayiteye. Ndayisenga Evangeline yahakomerekeye cyo kimwe n'umwana wiwe ari muri abo.
Uko ntubyagenze twe twari duteramiye aho hanze twicaye, hama rero twumva ikintu gituritse aho twokwirutse tuca tuguma twicaye, hama rero hariho n'abandi bicaye bariko barasorora. Ubwo nyene tuza twumva ikintu yene kiraturitse cyane, hama ntitwamenye ukuntu byadufashe tuca turagwa hasi cyangwa ku mwana. Hama rero nca ndandamuka ndamutora niruka mu nzu, no mu nzu nca ndabwira y'amaraso menshi. Ntitwashoboye kumenya uwayiteye uwo ari we.
Hoba hariho n'ubundi ariko yumvira kuja kwitera ahandi, we nk'uwari yakomeretse uwo musaba iki?
Je ndamusaba yuko yobireka ntacyo bimaze.
Nyina ku kabare yakomeretse arongoye umuhari w'urwaruka rwegamiye umugambwe Sende Davidde muri zone ya Buterere. Augustin Twagirayezu arongoye imbonerakure muri Buterere bwa mbere afise uko yita ico gitero ca gerenade.
Ibintu bitari isoni vyo kubona aho abantu bashobora kuba bakoraniye mu kabare bariko baranywa agacupa bakaca bategwa grenade kubwanje. Ndavyita ububisha nk'ubundi bwose, ntawe ushobora kumenya intumbero y'uyu muntu yabikoze icyo yaragamije. Icyo dusaba twosaba yuko amatohoza yokogwa, abakoze ubwo bubisha bagafatwa bagahanwa.
Barakunda kuba bagiriza urwaruka rw'imbonerakure yuko ahabaye ikintu, bakunda kuvuga yuko urwaruka rw'imbonerakure rusha kwihora.
Akababaro karahari ariko n'ububisha nk'ubundi bwose, ivyo navyo nk'uko twama tubihabwa n'abatorongoye. Agashavu ntabwo tugakoresha, oya nivyo batubeshera. Nikimenyamenya nuko nyene bagatera grenade igahitana umugumya banga canke igahitana imbonerakure n'abakenyera rugamba. Ariko karakabare kari kumwe abanyagihugu bose, abenegihugu bose muri rusangi niho bari. Nico gituma tuvyita ububisha.
Aba bahafi yaharaye hateye iki kigwanisho bafise agashavu ko kubona amakomite y'umutekano ahurikiyemwo bose bayumva gusa ku mazina. Uno musore atashinye kwivuga izina asaba kwizo komite zokomezwa kugira zitangure gukora
iyo misenze bikiza twumva nyene yuko babishinze yuko ari gukora iyo committee mix ari gukora bacungera umutekano bahurikiyemo bose mugabo twavyumvise uko ntitwigeze tubibona sinzi rero igituma natwe mutubariza nkamwe mukatubariza mukumva ukuntu bimeze kuko natwe tubona yuko atagi kubona kimwe cyo gucungera umutekano nga gihari nta kindi kintu twoshira imbere twosaba yuko ahubwo vyihuta se utegerezwa kuja
umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano Pierre Nkurikiye ashikiriza ku rubuga ngurukana bumenyi ko inyamiramabi zize zatanguye amatohoza ahandi bavugira igipolisi yamenyesheje ko mu razindwi umutekano wahungabanye ni mu ntara za Muyinga na Muramza ahishwa abagabo babiri ku mutumba Kijumbura wa komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga hari umugabo yakubise inkoni mu mutwe umudandaza w'akabare amwagiriza kwa musahura umukenyezi acasezerisi ku mutumba Busimba naho turi mu ntara ya Muramza umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano avuga ko hari umugabo yishwe kuri uyu w'Imana Pierre Nkurikiye yashikirije ku umugabo w'imyaka 40 yishwe ku Murango River hagati y'isaha tatu ni saha zine umuyobozi wa lise ya komine Busimba n'ufise inzu y'ubunywero muri ako karere baza bahagaritswe kumva z'amatohoza nk'uko bavugira ubushikiranganji bw'umutekano bishikiriza Bujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda umukuru wa Sentare Ntahinyuzwa yarangije iburanishwa ry'urubanza rw'iyunguruzwa Charles Bandora yagirizwamo genocide. Bandora asaba gukurigwaho umunyororo w'imyaka 30 yaciriwe. Ni nkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagira Ubusa.
Bwana Charles Bandora niwe watangiranye ijambo asobanura uburyo nta bimenyetso simusiga urukiko rukuru mu Rwanda rwashingiyeho rumuhamye ibyaha bya genocide. Yahakanye ibyo ashinjwa byo gutanga amabwiriza yo kwica abatutsi mu Gatanga ingenda mu karere ka Bugesera ku itariki y'izirindwi z'ukwezi kwa 4/1994 hararegwa ko yatwaye abasirikare mu modoka ye abagejeje Gatanga abaha amabwiriza yo kwica abatutsi. Abamwunganira Maître Brice Bikotwa na Maître Jeanne d'Arc Umutesi baravuga ku rukiko rukuru rumuhana rwashingiye ku batanga buhamya bivuguruza bakanavuguruzanya kandi batavugisha ukuri. Baravuga ko badahuriza ku mubare w'abasirikare bahawe amabwiriza kuko hamwe bavuze babiri mu iperereza ahandi mu rukiko ngo bavuga bane. Babwiye umucamanza mu rukiko rw'ikirenga ko aba batanga buhamya badahuza ku bwoko bw'imodoka bandura yatwayemo abo basirikare. Bavugamo iyo mu bwoko bwa Isuzu, Suzuki, Samurai y'umweru na Daihatsu ya Karesori. Urukiko rwabajije Bandora niba yarageze mu Gatanga uregwa yasubije ko mu Gatanga ariho yakundaga kunyura atashye kandi ko yahageze mu gitondo ahurujwe kwiwe ku ruhuha yakoreraga ubucuruzi bahasahuye. Yahakanye ko yahageze mu gihe cy'umugoroba nk'uko ashinjwa ko aribwo yatangiye amabwiriza yo kwica abatutsi. Bwana Faustin Nkusi ku bushinjacyaha aravuga ko abatanga buhamya b'urwego ahagarariye batavuguruzanya kandi bavugisha ukuri. Akavuga ko mu buhamya bwabo bahuriza ku modoka ya Samurai y'umweru kandi ko batari abahanga bo kumenya ubwoko bw'imodoka. Avuga kandi ko bahuriza ku bwicanyi ababukoze n'abishwe, bityo ko kuvuga ko kwabandura hasi aho wari urwitwazo. Yikomye Bandura n'abamwunganira guca hejuru ntibinjire mu muzi w'ikibazo, avuga ko batavuguruza ibimenyetso by'ubushinjacyaha. Maître Biko twavuze ko ibimenyetso by'uruhande rw'uyunganira byatanzwe byimwe agace. Umucamanza Profesori Sam Rugege yamwibukije ko iyo ngingo yarangiye batagomba kuyigarukaho. Bandura nawe yikomye ubushinjacyaha gukora icyo yise kubeshyira batanga buhamya babwo kuko ngo mu byo bahurizaho hatarimo imodoka. Bamubajije niba imodoka zivugwa yarazitunzeho. Yemeje ko muzo yaratunze harimo Samurai y'umweru yakundaga no kugendamo ariko atsemba ko no mu makamyo atigeze atungamo Isuzu. Ingingo yo gusaba kugabanyirizwa ibihano irashingira ku kuba umucamanza mu rukiko rukuru yaremeje ko Bandora yitwaye neza mu miburanire yorohereza ubutabera kandi ko bwari ubwa mbere akatirwa n'inkiko. Kuba munganira yahanishijwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 30 kiremereye bihabanye n'uko amategeko abiteganya. Kuri metere biko twashoboraga no kugabanyirizwa kugeza ku myaka 2 y'igifungo. N'ingingo yakunze kumugora kwisobanurira umucamanza Profeseri Rugege kuko ntaho amategeko abiteganya. Amategeko ateganya ko bibaye na ngombwa kumugabanyiriza ibihano ku gifungo cya burundu bitajya ku gihano kiri munsi y'imyaka 10 y'igifungo cyangwa se ikindi gihano. Bimwe mu bisobanuro by'abunganira abandi urukiko rwabifashe nko gushaka kuruyobya. Ubushinjacyaha nabwo bwasobanuye impamvu y'ubujurire bwabwo muri uru rubanza. Bwana Nkusi yavuze ko basanga urukiko rukuru rwaragabanyirije igihano Bandora mu buryo budasanzwe kuko ibyaha aregwa byagize ingaruka zikomeye. Aravuga ko haba mu myiregurire yatigeze yemera ibyo aregwa kandi ku rubanza rwe rwamaze imyaka 2 agaheraho yibaza icyo umucamanza yashingiyeho yemeza ko yorohereje ubutabera. Asanga impamvu yo kugabanyirizwa igihano yateshwa agaciro. Yavuze ko Bandora yari umuvuga rukijyana kuko yari perezida w'abacuruzi mu cyahoze ari komine Ngenda icyarimwe na vice perezida wa MRND ishyaka ryari ku butegetsi mu gihe cya Jenoside. Yasabye guha agaciro ubujurire bw'ubushinjacyaha no kuzakuraho igihano cy'igifungo cy'imyaka 30 akazahanishwa guhera mu munyururu. Abunganira uregwa nabo basabye kwima agaciro impamvu z'ubujurire bw'ubushinjacyaha kuko nta bimenyetso simusiga bwatanze ko yakoze ibyo bumurega. Bamusabye ko binashobotse urukiko rw'ikirenga rwazamugira umwere rwazabibona ukunda akagabanyirizwa ibihano. Bwana Bandora yasoje ashimira urukiko mu myitwarire rwamugaragarije rumwihanganira kuko bya hato na hato abagomba kujya mu bwiherero kubera indwara y'igisukari. Yasabye ubufasha mu ijwi ryumvikana mu gutakamba ati njyewe numva ndi umwere imbere yanyu, mwamfasha nkajya gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu cyacu, nkifatanya n'abacitse ku icumu kuko nabo bagize ibyago bikomeye. Bwana Charles Bandora yari umucuruzi ukomeye ukuriye abandi mu bucuruzi mu cyahoze ari komine Ngenda uburi mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Charles Bandora yari vice perezida shaka MRND muri Ngenda ryari ku butegetsi. Mu 2013 nibwo Norvege yamwohereje kuburanira mu Rwanda mbere ariko inkiko gacaca zari zaramugize umwere adahari. Ku ikubitiro yarezwe ibyaha bitandatu bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu, urukiko rukuru rwanzuye ko kwa Bandora habereye inama yavuye mu bwumvikane mu gukora genocide rwamuhanishije gufunga imyaka 30 arajurira. Niba ntagihindutse ku itariki ya 22 z'ukwa gatatu y'umwaka bizamenyekana niba yagabanyirizwa ibihano byakongerwa cyangwa niba byaha mu kubiri. Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika, ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung, ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radio yacu akadomo.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda, Washington DC. Igihugu cya Kenya cyaragiranye amasezerano na Arabia Saudite atuma abakozi bo mu nzu bava muri Kenya baje muri icyo gihugu bakingirwa umutekano, bakaronswa impapuro z'akazi, bakongera bakaziganirizwa. Muri aya masezerano hashyizweho amashyirahamwe ahuza abakozi n'abakoresha ategerezwa gutanga muri leta ingwate $15,000 by'amadolari y'Abanyamerika mbere y'uko atangura gukora. Ishyirahamwe Burundian International isaba leta y'u Burundi gufatira akarorero kuri Kenya kugira abanurikazi bari mu bihugu by'Abarabu baharugwa mu 800 nabo boroherezwe aho kwama mu ngorane. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Muri kahise amakuru y'ihohoterwa ry'abagore n'abigeme cyane cyane kambere n'abagabo b'abanyakenya bakorera muri Arabia Saudite yaravuzwe rwose. Kuva mu mwaka w'2017 niho leta ya Kenya yatangura guhagurukira ikibazo cy'abanyagihugu bayo baje gukorera muri Arabia Saudite n'ukwitaho umutekano wabo. Haciye hatangura imishyikirano hagati y'izo bihugu bibiri. Imwe mu ngingo zikomeye yafashwe na amafaranga y'ingwati y'amashyirahamwe afasha abantu kuja muri icyo gihugu bategerezwa gutanga imbere y'uko umunyakenya yemererwa kurengana imbibe z'icyo gihugu. Ayo mafaranga ingwati kanda fatwa nkaya kuziganiza kazozo wa mukozi atangwa n'ikigo canke ishirahamwe yari bifite uburenganzira bwo guhuza abakozi n'abakoresha. Ukuru yatani n'umushikiranganji w'abakozi n'akazi muri Kenya.
The reason as why they are paying 1.5 million Kenya shilling in form of security deposit is to ensure that you know.
Igituma bari humuriyoni n'igice w'amashiringi ya Kenya nk'ingwati yo kuziganiriza kazoza n'ubugira tumenye neza kwa ya mafaranga ashobora gukoreshwa nko kurondera itike y'indege kuko umukozi yagiye abasanganywe ibibazo bitandukanye kandi nk'umukozi wo mu nzu iyo ugiye hari n'ibindi byankenerwa utegerezwa kubanza gutunganya iwawe nk'ibijanye n'ubukinjika icu sigira abana bawe canke so n'ukwita habi inzu yawe.
Taking care of the home.
Kenya sico gihugu cyonyene cyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko gihanganya n'ikibazo cy'abakenyezi n'abigeme baje gukora mu bihugu by'Abarabu bagahurirayo n'ingorane. Mu minsi heze humvikanye ku mbuga nkoranyambaga amajwi y'abarundi kazi batabaza ko bari mu yabira.
Nukuri nagomba sabe umukuru nyakubahwa Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi. Adufashe nukuri adutabare turarushe turaremerewe. Nukuri twaragiye gukora akazi k'Abarabu. Turakubitwa turatotezwa bamwe barirukanwe twafashwe n'igipolisi kubera nta byangombwa tugira turarushe turaremerewe bamwe barafunzwe abandi turi mu ambasade y'abandi ko twe na ambasade tugira abarundi nituzwi baratwanka turiko turangazwa benshi tumaze imyaka itagihungana mu musho nyakuba wa president agicupfuze ndimugasho kinzi cyo ndiko ndagira narakoze sinaheruka abuhenuka bahembwe ihoni yirikwa ntari nyankararu gusa ntaje hano naomoka ukuru w'igihugu turamutakambiye dukure hano hantu gitusubira kuva mu gihugu cyacu cy'Uburundi
two turi icyo cyatumye kidushikanino genda kwinginda n'ukuri udutabara udukure hano twese abarundi kazi ko muri Imana izoguhezagira n'ukuri kandi izobiguhembera nawe tujyama ku makaro imbeho yatwishe.
Ayo mabarogo ishyirahamwe Burundian International risanga bitagoye kuyakinga. John Ginkurunziza umukuru w'iryo shyirahamwe abyemeza atangura tubwira kwibindi bihugu vyo mu karere vyabigenjeje.
Reka duhere mu Buganda hari itegeko ritomoye neza aho bita ba agent agenda muri Saudiya azwi uwo mutwaye w'umuganda n'uwagiye gukorera ni kuvuga ambasade y'Uganda muri Saudiya uwo muntu ashika bizwi ko agenda n'igihagira ingorane biba byoroshye gutorera umuti ico kibazo. Kenya yo yari ibigoboye. Kenya yashyize itegeko kandi ryumvikana rifasha ko nta muntu Kenya adosubira kugira ingorane n'imwe muri Saudiya kubera iki biratomoye biri masezerano abarundi n'abarundi kazi bari byo ngo byabarabo ubu turafite mu munani mu matoza dufite twiga mu Burundi International tugastakamba tutakambira leta y'u Burundi nishire hitegeko.
Umukuru wa Burundi International abona kandi ko leta y'u Burundi iri kiciruhanda mahirwe yo kubombora iki gacayo
aho ramaze kugenda muri byo bugara abantu ibumbu munani leta irafise inzira zo gukora hako abantu babingorane babinyishu bazane bafashanye mu kuduza ubutunzi bw'igihugu kuko nabo bari ku kazi biko abakozi nk'abandi uwambaye kirezi ntamenya ko cera abantu banze kuba ibihumbi umunani hanze y'igihugu leta ni haguruke burya n'ubutunzi bw'igihugu leta ifise inzira zibiri. Inzira ya mbere ishobora kuba kurayo bose nk'uko Kenya babigendeje mugabo Kenya urabona ko babakuye bafite target y'ugucagira amasezerano ngo bace bakamisha
uko gukamisha kwari itondewe nk'uko umushikanganje yatana bisigura.
We have the electronic system that
dufise ubuhinga bwa none budushoboza kumenya neza kwa bakozi bo mu nzu bose bagenda mu muco biciye mu mategeko bigacha mu buhinga bumwe buhuza abategetsi vyega aha muri Kenya no muri Arabia Saudite. Ubu ibitigiri bitangwa n'ubushinganje bw'abakozi n'akazi muri Kenya vyerekana ko abakozi bo mu nzu baturuka muri ico gihugu bari mu bihugu vyo mu kigobe cy'abayahudi n'abarabu ibihumbi 130 mu mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze. Ubunani Fenadebe gwita ineza y'abana mu Burundi rwasohoye raporo yerekana ko barundi kazi ibihumbi 4 aribo barwe kugurishwa muri ivyo bihugu hagati y'umwaka w'ibihumbi 2015 n'ibihumbi 2018. Jacques Nshimirimana arongoye Fenadebe yavuze ko bakorwa rucuruzwa binyegaje inyuma y'indyane igihugu carimwo mu bukorwa rudandazwa biboroheye cyane. Eroje uri ka neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Njuti mwese mukunda ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hanyo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, mubandanye mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.